Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti mwese mu buryo buteze amatwi. Uyu munsi ni kuwa mbere itariki 25 y'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2019. Muri kumwe na Federica Unikije.
Nabane nje tumi nkajya zatumye dutagogwa ngashiringe niko ryaduze. Nka zi Tanzania zikacha zireka kuza. Yino nayo kacuye gura ku buzembe bagacha nka kwikugurira abajumbura. Bacuyiremura uyiremuye nka kangahe bacha wahorurangura zitatu gacurangura.
Yoni sinzi nka yo Leonidase umwe mu badandaza b'inka mu isoko ya Kireho avuga kuri bimwe mu bituma inka zigurishwa zaragabanutse ku masoko. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye inama abatitsi bajejwe inkuru yo hagati bagize n'abanyagihugu y'imasheke mu Rwanda. Inkuru yerekeye abantu 22 bo mu itsinda ry'abayisilamu bambitswe izera na sentare nkuru mu Rwanda hamwe n'ikiganiro Dr. Jean Minani yahaye iradio ijwi ry'Amerika. Turazigaruka ko mu kanya kari imbere. Ko imbere yaho reka tubanze tubashikirize amakuru avugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Mwaramutse neza Aloise.
Mwaramutse Federico. Ndamutse n'abaduteze amatwi muri Amerika. Amatohoza y'umushikirizamanza adasanzwe Robert Mueller nta vyemezo yaronse vyuko yaba Perezida Donald Trump abamufashije kwiyamamaza hamwe nabo bakoranye mu nabo bakorana bakoranye n'Uburusiya mu guhungabanya amatora y'umukuru w'igihugu muri 2016. Ivyo biri mu cegeranyo c'ivyavuye muri ayo matohoza cashikirijwe ejo ku munsi w'Imana na William Barr, umushikiranganji w'ubutungane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ariko William Barr yashikirije ko iyo raporo iteza perezida. Yagize ati, mu gihe iyi raporo iterekana ko perezida yakoze icyaha, nta cerekana kandi ko yera. Ivyo nivyo Barr yavuze yisunze ivyanditswe na Robert Mueller. Mueller yaramaze amezi 22 atohoza nimba mu bihe byo kwiyamamaza Perezida Trump yoba yarakoranye n'Uburusiya canke nimba yoba yararemereye ubutungane mu kurondera guhagarika ayo matohoza. Abashinga mateka bafise igihagararo muri Kongre ya Amerika baba bo ku ruhande rw'abademokrate hamwe na bamwe bo mu barepublikani bashigikiye Trump bamwe basaba ko iyo raporo ishikirizwa ku mugaragaro ukwiri, ariko ntibiragaragara ko umushikiranganji Barr azo bikora. Iyi raporo ishitse mu gihe haboneka ugucanamwe gukomeye hagati y'abanyepolitike muri Amerika muri iki gihe, mu gihe kandi ibiharuro byerekana ko abanyamerika batari bake bashima ko Perezida Trump ariko arongora amabanga yiwe nuko yokongera gutorwa mu yindi manda. Ikintu cyose rero cyoboneka kwari kibi muri iyi raporo gishobora kuba imbarutso yotuma Trump atsindwa mu matora y'umwakuza akava ku butegetsi atwaye manda imwe gusa. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU rivuga ko ibitigiri by'abafuye bose bahitanywe n'imvura ivanze n'ibihuhusi cyiswe n'igihuhusi cyiswe Idai mu bihugu byo mu karere ka Afrika y'ubumanuko barenga 700. Abarenga 400 bafuye muri Mozambique, aho abariko barafasha mu bikorwa bibagora gufasha ibihumbi by'abantu bari ku butaka. Umushikiranganji wa Mozambique ajejwe ubutaka n'ibidukikije Celso Correira yavuze ko ibintu bitaraja mu buryo ariko ko bisumba uko byari bimeze kuva imbere. Yavuze ko abantu 1,500 bakiri mu masonga y'amazu abandi ku biti, kandi ko abashika 189,000 bamaze gushigwa mu makambi y'abateshejwe izabo. Abategetsi muri Afghanistan bavuze jo kuwimana ko gutana mu mitwe barimo n'abatalibani mu manuko bw'intara ya Helmand kwahitanya abasirikare ba leta baharurwa mu 10. Izo ntambara muri district ya Sangin zatanguye inyuma yaho ku munsi wa gatandatu abatalibani batereye ibirindiro bitari bike by'abasirikare ba leta. Mu kiganiro yagiranye n'Ijwi rya Amerika, umuvugizi w'ubutegetsi bw'iyo ntara Omar Zwak yavuze ko ibyo bitero byahitanye byongera bikomeretsa abasirikare ba leta batari bake, ariko nta byinshi yashikirije. Nayo senatere Muhammad Hashim Alokozai avuka muri iyo district yabwiye Ijwi rya Amerika ko abatalibani bishe inteko mirongo 65 harimo abasirikare 38 ba leta ya Afghanistan abandi 38 barakomereka. Perezida Ashraf Ghani yashikirije ko mu kwezi kwa mbere ko abasirikare barenga 45,000 ba Afghanistan bamaze kwicwa kuva ashikiriye ubutegetsi muri 2014. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yarashitse hano i Washington kurondera inguvu zo mufasha gutsinda amatora, aho yiteze ko Perezida Donald Trump yemeza ko imisozi ya Golan yama yateye amatati yegukiye Israeli. Netanyahu akurikiranywa n'ubutungane ku byaha byo kurya ruswa, atekanya kubonana na Perezida Trump kuri uyu munsi wa mbere yongera asangire nawe ejo ku munsi wa kabiri. Trump yashikirije ku munsi wa kabiri ko ashobora kwemeza ko imisozi ya Golan yegukiye igihugu cya Israeli. Imisozi iri mu buraruko bushira ubuseruko ku rubibe Israeli gihana na Siriya yafashwe na Israeli iyambuye Siriya mu ntambara yamaze iminsi 6 yabaye mu mwaka w'1967 yongera yomekwa kuri Israeli mu 1981, mu gihe Perezida Trump yovyemeza yoba ateye kubiri na politike y'igihe kirekire ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe n'amakungu. Politike yemeza ko iyo misozi ya Golan yanyazwe n'igihugu cya Israeli.
Urakoze Aloise ku makuru eje kudushikiriza. Tuyibutse juti mwese ko muri kamara bandanye kumviza iradio Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Inkuru zo mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini. Unani sirani jaluvuga ko rwiyemeje kugarukana na demokrasi mu Burundi no kugwanira iyubahirizwa y'amasezerano ya Arusha, rurashima intambwe rwashitse ko kuva rutanguye uyu mugambi mu mwaka 2015. Umukuru urunani senareda Dr. Jamilani yaganiye na Frederic Unikije. Mu majambo bake mu nama mwagize n'intumbero nshasha mwahaye urunani senarede, mutubwire ibikuru ibintu bikurukuru biri muri iyo ntumbero. Muzoja matora twumvise ko mushaka gutahuka mu Burundi, muzoja matora mu 2020 mu runani senarede.
Amatora igihe cyose azobera turashaka kuyajamo mu runani senarede giriteka. Mugo ico twamba tuvuga n'ubu tukiriko zidushobora kuja mu matora adateguwe neza, ameze nk'irya referendumu yagizwe. Dushaka kuja mu matora twagadiriye ko tukayanonosa tukabona ukujya azogenda atari amatora y'inkinamico.
Mwihweje imigambi mwari mufise mu gitangura mu 2015 gushika muri iki gihe, ibintu mubona ko mwaranguye n'ibi?
Senarede yaranguye ibintu byinshi cyane, nako mu byo yari ihaye kurangura byinshi byarakoze. Raba ukujo ijya ntwaro y'Ubujumbura imere ubu no munsi, ubona koko ari intwaro. Aho umuprezida amara imyaka 4 adasohotse mu gihugu atahagiye, uraba ubutunzi bw'igihugu cyo aho bugeze. Mu bintu twita nk'ibya demokrasi bya diplomasi twaratsinze urugamba.
Ariko imigambi yanyu ni kwari kubuza umukuru w'igihugu kuva mu gihugu canke gukenesha Urundi?
Oya, twebwe kwari kugira twereke ubya butegetsi ko bidashoboka ko bigira akagarama Ruganda nk'uko mengo igihugu cy'u Burundi kiri cyonyene ntabwo twipfuza gukenesha u Burundi. Turashaka ko u Burundi butera imbere, aho abakenesheje u Burundi n'abari mu bantu bavuga ngo babutwara nk'ibisuma, babutwara nk'abakenye nk'abacangero, ntibabutware nk'abakunda igihugu n'u Burundi. Raba amatagisi barimo baca abanyagihugu, raba amakori birwa barasaba abanyagihugu babajuragira, raba abantu bapfa, abantu bahunga kuryo bangana. Twebwe icyo dushaka ni uko tuganira, kandi mbera n'imberuka tuzoganira nta yindi nzira.
Dr. Jean Minani, umukuru urunani senarede, murakoze cyane rwose ku kanya mwahaye Radio Ijwi Amerika.
Namwe murakoze.
Abanyagihugu mu karere ka Murenge wa Karambi wo mu Nyamasheke mu burengero bw'u Rwanda ku munsi wa 5 barakiriye abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimwo umushikiranganji ajejwe intwaro hagati Professeur Chaka Anastase. Ni nkuru ya Temistocle mu Tijima, umunyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika.
Dutangira amakuru ku gihe kandi vuba. aho ni mu murenge wa Karambi wo mu karere ka Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda kuri wa gatanu aho abaturage bakiraga abategetsi mu nzego nkuru z'igihugu barimo na ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Professeur Shyaka Anastase urwo ruzinduko rw'abategetsi bakuru barimo abagisiviri abagisirikare na gipolisi rusana rwari rugamije gutanga ubutumwa bw'ihumura hi Karambi ruje nyuma y'iminsi ine aho hagaragaye abantu babarirwa hagati ya 85% n'ijana bitwaje intwaro nk'uko bitangazwa n'inzego z'ubutegetsi ndetse n'abaturage bababonye. Bwana Kamari Eme Fabie umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke yasobanuye uko abo bantu binjiye muri Karambi anashimira abaturage uko babyitwayemo.
Babashije kurenga mu murenge wa Kirimbi n'agace gatoya katangana n'umudugudu ku murenge wa Macuba bahita binjira muri Karambi neza bazamutsuri ya mukingo w'umuhanda twazamutseho. Nyakubahwa minister ndagira ngo mbabwire ko naha hepfo batunguki ariko bahageze bamaze kubivuga bahamagaranye barimo batubwira ngo aba batuye hakurya n'abatuye hakuno bose babatangire kandi babafate mpiri ariko twaravuze tuti nimubafata kubera ko bafite ibikoresho bashobora kubarasa tugapfusha abantu benshi nimubakurikire mutwereka aho bagiye inzego zacu z'umutekano zisobanutse ziba zirahasesekaye ahasigaye zirabafata zirabakurikirana ubu zirimo zirabasaba ibisobanuro mu bwenge.
Umusaza Kanyamuhanda Andrea ari mu baturage bivugwa ko bakurikiranye abo barwanyi ndetse aza no kujyana n'ingabo z'igihugu zabakurikiranye mu ishyamba rya Nyungwe aho barwaniye.
Baragiye tugiherekeza abasirikare tugenda tubereka akayira mu ishyamba bageze ahantu hitwa ku gatera hamwe abariho batangira kurasira ariko barasa bamaze kugira hejuru mu biti mu ishyamba rya Nyungwe nyine hejuru mu ishyamba bari kurasa rero abandi kuko bari bari hasi turi kugenda dusesera baratubwira ati nimuryame ntimweguke ntimwegure n'imitwe ariko nimutumubona tugiye tugenda namwe mujye muzamuka mudusanga nimubona dusubira inyuma namwe musubira inyuma mu manuka afande ni wageze hagati hashize isaha bari kurasa aratubwira ati ntawugwana n'abantu bari mu kirere bari hejuru mu biti bari buriye bari hejuru ati nimusubira inyuma tugende biri nyuma ubundi turagenda duhamagaze indege abari ibamanurayo.
Inzego zishinzwe umutekano zivuga ko abo barwanyi bambutse ikiyaga cya Kivu bagaca muri humya abaturage bari ku marondo mu mirenge batambutsemo kurinda bagera hi Karambi kuva ku kiyaga cya Kivu gera mu murenge wa Karambi mu kagari ka Kagarama aho bahingukiye neza ubona ko harimo intera ndende idashobora kujya munsi y'amasaha abiri nibura ku muntu ugenda n'amaguru. Aho mukuru nkera gutabara mu ntara y'uburengerazuba General Major Eric Murokore akaba yasabye inzego z'ubutegetsi mu mirenge ikora ku kiyaga cya Kivu no ku ishyamba rya Nyungwe kuba amaso kugira ngo hatazagira uwongera kubonaho amenera. Uyu musirikare mukuru mu ngabo z'u Rwanda wanahumurije abaturage ku mutekano wabucunzwe neza yavuze ko abo binjiye muri Nyungwe banyuza hi Karambi aho bagiye bashobora kuba baratangiye kwicuza icyabajyanyeyo. Asa n'uca amarenga ku mirwano yabashyamiranyije n'abo barwanyi. General Murokore yavuze ko ingabo z'igihugu zifite ubushobozi buhagije ku buryo we kurwanya batabyita guhangana kuko umuntu ahangana n'uwo banganya imbaraga kandi akaba ari ntaho imbaraga zabo zihuriye n'iz'igisirikare cy'igihugu. Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Shyaka Anastase washimiye by'umwihariko aba baturage ba Karambi yabasabye kutarangazwa n'abagambiriye kubahungabanyiriza umutekano.
Ya ndirimbo twasanze muri rimba yavugaga ngo Nyamasheke ni heza ntimuzagire uwe mwemerera kwaza kuyanduza. Ari abayanduza bagenda n'amaguru, ari abashaka kwanduza u Rwanda bagenda n'amaguru bakagira ibyago bakayobera muri Karambi mukabatambikana, ari abashaka kwanduza Nyamasheke banyura muri za tracte bya bintu abantu badasobanutse banditse bafite inyengabitekerezo bidasobanutse. Ibyo nabyo mu byamururi ari nabavugira ku maradiyo yabaye kure yabaye mu munda y'isi bavuga ibintu bidasobanutse. Abo bose bashaka kubatesha umwanya banduza mu bime mwayabimye
bibaye ubwa mbere inzego izo arizo zose zigira icyo zivuze ku buryo bweruye kuri abo barwanyi bigambwe n'umutwe wa FLN binyuze mu muvugizi wawo Calixte Sankara nyuma yaho bagaragariye aho Karambi ndetse bakaza kurwanira n'ingabo z'igihugu mu gice cy'ishyamba rya Nyungwe gikora kuri uwo murenge. Icyakora nubwo uyu yumvikanye avuga ko hari ibice bimwe by'igihugu bigaruriye muri iki gice cy'uburengerazuba bw'igihugu, aho twabashije kugera muri ibyo bice wasangaga urujya n'uruza ari urusanzwe. Abaturage nabo bakaba batubwiye ko uretse kuri icyo cyumweru nta bandi barwanyi batari ingabo za leta bari bongera kubona aho batuye. Demistocre Mutijima, Ijwi rya Amerika, Ikarambi ya Nyamasheke mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Murisanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura. Ndiyende hano Kampala, Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa kumi.
Haribonekeza igabanuka ry'inka zishorwa ku masoko makuru makuru ari mu seruko bw'u Burundi. Abadandaza bazishora bazikuye mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bagabanije igitigiri bashora kuko atabaguzi baboneka. Iryo kena ry'inka yaratumye kandi ibiciro by'inyama biduga hagati mu gihugu. Ni inkuru ya Fidel Nsabimana, umwenshi makuru w'Ijwi rya Amerika mu Burundi.
Mu masoko y'inka akomeye kandi ya kera harimo isoko rya Kirehe, komine Mishinara ya Cyanguzo mu seruko bw'u Burundi. Isoko rya Kirehe riri ku birometero bitatu ku mpaka wa Tanzania n'u Burundi, ku ruhande rwa zone ya Rusagamba, district ya Ngari, ntara ya Kagera. Mu gihe atamwa kweze hashoka inka ziri hagati y'amajana 8 n'igihumbi, ubu hashoka inka zitarenga 120 ku ndwi. Bamwe mu bashora izo nka bazikura mu gihugu cya Tanzania bavuga ko bagabanije imitaya yo kurangura inka kuko iyo bashoye ntibaronka ababagura. Bahabwa nayo Duwarudo n'umwe mu badandaza b'inka mu isoko rya Kirehe.
Ikibazo mu kutaboneka dushoboye ntitugurisha, usanga ibi ari ntoya kandi inka ari nkeya kandi
bibanza
ko biva ku bukene turimo. Izitwa karago ntizikiza, n'isoguma ntizikiza, urabona naho dushoboye zisanzwe ino aho ntizikigurwa. Kibaza kwa rubukene.
Sinzi nka Leonidas undi mudandaza w'inka mu isoko ya Kirehe abona ko kuni faranga ry'amarundi ryarataye agaciro ishobora kuba intandaro y'ikena ry'inka.
Urabona nje tume nka hajya zatemye zitagogwa nka hajeringe niko ryaduze. Nka zitanzane ya zikacadire kakoze. Yeno nayo kacuyigura ku buzembe bagacaho nka koyikugurira abajumbura. Kacuyiremura uyiremuye nka kangahe gacaho wahorurangura zitatu gacurangura imwe n'uguhomba. Kwetu bakorera guhomba gaca rero warangura zitanu urangura zibiri ugira uhombe make gaca cyo gituma tuguri nka nkenya.
Tuvuye mu isoko rya Kirehe muri komine ya Mishiya tugenda tugana irindi soko riri ahitwa Mwishinge muri komine ya Kigami, ntara ya Cankuzo. Abadandaza bashora inka nabo bavuga ko hari igihe bashora bakarimura batagurishije bigatuma badebukirwa muri ako kazi.
Icyo twaba twibaza ubu ni ukubera n'abajumbura iyo baje kugura bagoma bihagarariye ngaho nyine ukabona uguze zibiri zitatu zubona yabihebye. Mugu bwa mbere yaragura zitanu cumi nayo ubu avuga ngo nawe ni ntaho tujyana. Je sinzi icyo bagituma batagura nyinshi nk'uko byahora. Ne nk'inka uyizanye ugaca uyibikisha bakaguca ibihumbi cumi usihugaruka ku wa mbere wasangurishije yabe nyine n'umuzo ugumye ukorera ku buhombe wayiragiye ukasubira ukamuhemba. Uguma wahombye.
Muri ayo masoko y'inka ya Kirehe na Shinge, urujya n'uruza rw'abavunja amahera mu mafaranga y'amarundi n'amashiringi y'amatanzaniya baranyuragirana hagati y'abadandaza b'inka bashaka kubavunjira. Twashatse kumenya ingene ifaranga ry'iri rundi rirutana n'ishiringi ry'abatanzaniya, maze twegera abo bavunja bazwi ku izina ry'abavunjayi. Nabo batashimye ko tubafata amajwi ku byuma byacu, batubwiye ko amashiringi y'amatanzaniya 100,000 avunjwa amafaranga y'amarundi 125,000 mu isoko rya Kirehe. Mu isoko rya Shinge, 100,000 vy'amashiringi y'amatanzaniya bivunjwa amafaranga 130,000 vy'amahera y'amarundi. Aho ni mu gihe aheze umwaka umwe gusa ifaranga ry'iri rundi ringanije 100,000 n'ishiringi ry'iri Tanzania. Iryo kena ry'inka ku masoko zisanzwe zishoregwamo ryatuma ikiro cy'inyama kiduga kiva ku 5,000 kija ku 6,600 vy'amafaranga y'amarundi. Ivyo biciro vyaraduze kuri urwo rugero nyene no mu ntara za Ruyigi, Karusi na Gitega kubera inka zibagwa mu masoko yo muri izo ntara nyinshi ziba zivuye mu masoko ari ku mipaka y'u Burundi na Tanzania. Nkuko bivugwa na bamwe mu batoza amakori ya komine, muri ayo makomine ya Kigama na Mishiha haraboneka ibihengeri ku mafaranga ya komine yahora yinjira kubera igabanuka ry'inka zishoka zikaba zitanga amakori iyo zigurishijwe. Ikigama mu ntara ya Cankuzo mu seruko bw'u Burundi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero
guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu cenda. Abatwumva muri muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mugoroba wo ku munsi wa gatanu umucamanza muri sentare nkuru iburanisha ibyaha byambukira imipaka yarambitse izera aba Islamu 22 ku byaha by'iterabwoba bagirizwa mu Rwanda. Abo bambitswe izera bari mu itsinda ry'abayisilamu 40 bagirizwa ibyaha by'iterabwoba. Ni inkuru ya Eric Bagirubusa umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika i Kigali mu Rwanda.
Yamani yafasha Asmani atahamwa n'ibyaha bityo bakaba bagomba guhita barekurwa Uganda.
Uwo ni umucamanza asoma amwe mu mazina y'abantu 22 bagizwa be ku byaha by'iterabwoba bari bakurikiranyweho n'ubushinjacyaha. Mu gihe cy'umunsi wose imbaga itegereje kumva ibiva mu rubanza ubutabera bukurikiranyemo abasiramu 40 ku byaha by'iterabwoba byarangiye 22 muri bo bagizwa bere, maze urukiko rutegeka ko bahita basohoka mu buroko nyuma yo kubura ibimenyetso simusiga bibahamya ibyaha. Uretse aba 22 bagizwa bere barangajwe imbere na Sheikh Habimana Yasini, hari n'abandi batatu barimo Mucyo Abubakar umucamanza yahamije icyaha cyo kubana n'abana nk'umugabo n'umugore, abahanisha amezi 6 y'igifungo n'ihazabu y'2,200 y'amafaranga. Bivuze ko uhereye ku gihe bamaze mu buroko nabo barahita bataha. Umucamanza yahamije Nzaya Hamudi na Nsengiyumva Abdurahimani Ismail icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba n'icyo kuba mu ishyirahamwe ry'iterabwoba. Abahanisha gufunga imyaka 10 mu buroko. Icyo ni nacyo gihano kiremereye cyagaragaye muri iri tsinda. Urukiko rwavuze ko bagize uruhare rukomeye mu gushaka abajya mu mitwe y'iterabwoba. Muri rusange igihano kiri ku bantu benshi nicyo gufunga imyaka 5. Cyahawe abayisilamu 13 barangajwe imbere na Fundi Salimu wari waritiriwe itsinda ry'abantu 40 yabahamije icyaha cyo kuba mu ishyirahamwe ry'umutwe w'iterabwoba. Ariko abagore batatu barimo Uwamahoro Zawadi bahamijwe kugira uruhare mu kongerera ubushobozi imitwe y'iterabwoba. Mu rukiko byari imvange ku bayisilamu bakurikiranaga isomwa ry'urubanza n'abaregwa, bamwe mu byishimo abandi mu marira. Ukurikije uko ibihano byatanzwe kuri buri umwe bigaragara ko umucamanza yabigabanyije cyane ashingiye ku biteganywa n'amategeko. Mu barego hari abari basabiwe n'ubushinjacyaha gufunga ubuzima bwabo bwose n'abandi bari basabiwe gufungwa hagati y'imyaka 33 na 37. Umucamanza mu rugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambukiranye imipaka yavuze impamvu yamuteye kugabanya ibihano kugeza kuri uru rwego.
Ariko hashingiye ku itegeko n'ingingo ya 47 na 48 n'itegeko ngenga rigira igitabo cy'amategeko ahana, bakaba bagabanyirizwa buri wese agahanisha igifungo cy'imyaka 5 kubera ko icyaha bakoze nta ngaruka zikomeye cyateje.
Uru ni urubanza rwatangiye 4:00 zo mu gitondo rugeza 5:00 z'umugoroba zirengaho iminota mike, abacamanza basimburana gusoma imyanzuro y'urubanza mu mapaje asaga 400. Rwari rumaze gusubikwa inshuro ebyiri kubera ubunini bwarwo. Uru ni rwo rubanza ruburanishijwe ku nshuro ya mbere ku butaka bw'u Rwanda ku mubare uri hejuru w'abashinjwa iterabwoba. Ukigera mu nkengero z'urukiko rwasomerwagaho urubanza wahita guhabona ibimenyetso bidasanzwe ugereranije n'indi minsi. Umutekano wari wakajijwe bigaragarira amaso. Mu mpande zitandukanye uhereye ku marembo y'urukiko hagaragaraga abapolisi bahagaze 2-2 baryamiye amajanja byibura, burimo afite imbunda nini n'intoya mu bwoko bwa masotera. Hanagaragaye abapolisi bakuru, inzego z'umutekano zambaye gisivili n'abashinzwe umutekano w'abanyururu. Uhereye ku wa mbere kugera ku wa nyuma mu baregwa bakurikiranyweho ibikorwa byo gushaka gushyiraho umutwe w'ingabo mu mashyamba ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bikorwa by'iterabwoba. Iki umucamanza yakiburiye ibimenyetso gitera utwatsi. Baregwa kandi kwitabira amanama agamije kwigisha icengeza amatwara y'imyemerere y'ubuhezanguni bwa jihadi, intambara ntagatifu ya kiyisilamu ndetse no kurwanya gahunda za leta. bararegwa no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Muri rusange hafi ya bose barabihakana bakavuga ko nta bimenyetso simusiga ubushinjacyaha bugaragaza ko bari mu bikorwa by'iterabwoba. Bamwe bakavuga ko bakorewe iyicarubozo n'inzego z'umutekano zikabategeka kwemera ibyaha. Mu isomwa ry'urubanza urukiko rwavuze ko ibyavugiwe mu bugenzacyaha n'ubushinjacyaha bitera ugushidikanya gukomeye ku buryo bamwe babigizweho abere. Bimwe mu bihugu baregwa ko bagombaga kujya gukoreramo ibikorwa by'iterabwoba harimo Somalia ibarizwa mu mutwe wa Al-Shabaab na Syria ibarizwa mu mutwe wa Islamic State. Ubushinjacyaha buvuga ko hari abandi bantu babaga mu mahanga bakoranaga na bamwe mu baregwa mu gutegura ibikorwa by'iterabwoba. Hari igitabo bivugwa ko kibumbatiye inyigisho z'ubuheza nguni bwa jihad cyasemuwe mu Kinyarwanda na Sheikh Mugemagango wari ukuriye umusigiti wa Kimironko. Uyuvuga ko yasemuye igitabo gifite umutwe ugira uti demokarasi ni idini kandi n'ubuhakanyi, yishwe arashwe mu ntangiriro za 2016 n'inzego z'umutekano. Abari gukora imirongo ine batangiye gutabwa muri yombi mu 2016, hari bamwe muri bo bagiye baraswa ku ikubitiro bashinjwa gutegura umutwe w'ingabo ugamije iterabwoba, icyaha umucamanza yaburiye ibimenyetso. Nta n'umwe mu bahamwe n'ibyaha wahise ajurira ubwo urubanza rwari rukimara gusomwa. Aha wagira ubusajwe rya Amerika, Inyanza mu majyepfo y'u Rwanda.
Tuyibutse twese ko muri ko mwabandanya kumviriza iradio hejuru ya Amerika samiranye i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Unaho n'umwanya wo kwashikiriza amakuru ya sport reka dutega amatwi mugenzi wacu Jean-Claude Munyandinda atubwire zimwe mu nkino zabaye muri iyi ndwi twaraye turangije.
Ikipe y'igihugu y'u Rwanda ejo ndi kwa gatandatu yasuzuguriwe kuri stade yitiriwe Felix Houphouët Boigny mu mujyi wa Abidjan muri Cote d'Ivoire. Inzovu za Cote d'Ivoire zatsikamiye Amavubi y'u Rwanda ziyatsinda ibitego bitatu ku busa mu mukino wa nyuma w'amajonjora yaragamije guhatanira itike yo kujya mu irushanwa ry'igikombe cy'Afurika cy'ibihugu mu Misiri mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka. Nyuma yo gutsinda uyu mukino, ikipe y'igihugu ya Cote d'Ivoire yahise igira amanota 11 ibona itike yo kwerekeza muri Kane mu Misiri, naho abakinnyi b'umutoza Mashami Vincent bagaruka i Kigali amara masa. U Rwanda rwagumanye amanota 2 mu mikino 6. Mu itsinda rya 8 u Rwanda rwari ruherereyemo rwatsinzwe imikino 4 runganya imikino 2 ntabwo rwigeze rutsinda umukino n'umwe. Usibye Cote d'Ivoire, indi kipe muri ritsinda yabonye itike yo kujya muri Kane mu Misiri ni Guinea Conakry. Tugiye mu mukino w'intoki wa volleyball, ikipe ya Gisagara Volleyball Club irimo kwitegura irushanwa ryo guhatanira igikombe cy'Afurika cy'amakipe yabaye ya mbere iwayo. Imyitozo y'iyi kipe irakomeje kandi hiyongereyemo amaraso mashya nk'uko perezida wayo Augustin Ivuguruzwa aherutse kubitangaza.
Koko mu bizi Gisagara ni ikipe ihora itwaye ibikombe y'aba playoff, turacyari kwizeye intsinzi. Turanitegura cyane koko twenda gusohokera Afurika mu gikombe cy'Afurika. Turategura ikipe ku buryo buhagije ko muzi ko twitegura tariki 30 kugera kuri 11 tuzaba turi imyitozo rero irakomeza dushyiramo ingufu mu ikipe ndetse tuzongeramo n'amaraso mashya.
Muri siporo rusange igamije gufasha abaturage kugira ubuzima buzira umuze, mu mpera z'iki cyumweru mu karere ka Rubavu hazatangizwa iyi gahunda mu yindi sura nk'uko tubitangarizwa n'uhagarariye icyo gikorwa Nelson Mukasa.
Mu rwego rwo gukomeza gufasha abantu kugira ngo abantu bakomeze kugira ubuzima bwiza binyuze muri siporo, sanswe mutumenyereye dukorera mu mujyi wa Kigali na n'ubu turacyakorera n'ubwo tugiye kujya hanze y'umujyi. Ari siporo yindi turimo gutegura izagibera ku Kivu. Abantu bakunda kujya ku Kivu bajyaga bagenda bakoga bagakina volley, ariko noneho burya ni byiza ko habaho n'izindi siporo abantu bakinira bakina ku mazi. Hari siporo bita aqua gym, hari kickbox, hari aerobics, hari taibo. Sozo tuzikorera ku mucanga hariya ku mazi.
Iyi siporo rusange ku nkombe y'Ikivu i Rubavu izatangizwa ku mugaragaro kwa gatandatu w'iki cyumweru tariki ya 30 muri uku kwezi kwa gatatu. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Shuti mwese mkunda iradio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruka ingaha. Tuboneyo kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatuma Kalala yadufashe kwigiranya ibiganiro twateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na Frederic Nkurikije, amakuru nayo mwashikije na Aloise Bigirimana. Mwakoze kudutega amatwi, turabifurije amahoro umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.